radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kwasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Umunsi mpuzamahanga wahariwe impunzi mu Rwanda wizihirijwe I Kigali. Indangagaciro uyu munsi icyizere cy'ejo hazaza kure y'imuhira.
Icyizere kirahari kuri twebwe nk'impunzi ziri cyano hino ku isi kuko imbere yuko duhunga benshi nitwari bimuga twari dukomeye bisigura yuko uno munsi aho turi tugerageza gukora kugira ngo kumbure umuntu ashobore kwibeshaho umuntu ashobore kwigira kuko burya mugabe yatigize arapfa.
Umwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu Rwanda turajya mu nkambi ya Nduta na Nyarugusu muri Tanzania no mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tubagezeho ibyifuzo n'imibereho y'impunzi zihari. Abadepite babiri n'abasenateri babiri bo muri Kongre ya Amerika basabye Perezida Joe Biden gufatira ibihano Afurika y'Epfo kubyo babona ko ishyigikiye intambara y'Uburusiya muri Ukraine. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru avugwa rya no ku isi. Ndi kumwe na Oriane Tangishaka Diane Nina hazwe na Geoffrey Mutagoma umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yaraye asabye akomeje ibihugu binyuranye ku isi kugoboka abaturage ba Sudani bugarijwe n'ingaruka z'intambara muri icyo gihugu. Oriane Tangishaka.
Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yasabye ashimitse ibihugu bitandukanye gutanga imfashanyo ku bihugu cya Sudan. Inyuma yaho intambara hagati y'imigwi ibiri y'abasirikare muri icyo gihugu yatumye abantu imiliyoni 2 n'ibice 2 batingo zabo hamwe n'ibibazo by'ubuzima bikomeye. ONU ivuga ko uno mwaka hakenewe imiliyari 3 zo gutabara imbabare hagati mu gihugu cya Sudani no gufasha impunzi ziriko zirahunga igihugu zija hanze yacu. ONU ivuga ko igice cy'amafaranga akenewe ari cyo cyonyine kimaze gutangwa. Mu nama y'guterereza yatunganijwe n'Ubudagi, Arabie Saoudite, Qatar, Misiri na ONU, Guterres yavuze ati atamfashanyo zikomeye zivuye mu makungu Sudani ishobora gucika igihugu kitagira amategeko kandi ibyo bikanagira ingaruka mbi ku bihugu byo mu karere. Ubudagi bwatangaje ku munsi wa mbere ko buzoha Sudani n'ibihugu bibanyi imiliyoni 200 z'amafaranga y'amanyaburaya gushika mu mwaka wa 2024. Amerika yiyemeje gutanga imiliyoni 171 z'amadolari y'amanyamerika. Qatar yemeza gutanga imiliyoni 50 z'amadolari y'amanyamerika. ONU itegekanya kuzokoresha imiliyoni 22 z'amadolari y'amanyamerika kugira biteho ibintu byankenerwa byihuta.
Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Antony Blinken kuri wa mbere yatangaje ko Amerika n'Ubushinwa bafite inshingano zo gushyiraho uko bagomba kwitwara mu mibanire yabo nyuma y'ibiganiro yagiranye na Perezida Xi Jinping n'abandi bategetsi bakuru b'Ubushinwa. Diane Nini nahazwe.
Mu kiganiro Antony Blinken yagiranye n'abamenyeshamakuru I Beijing mu Bushinwa yavuze ko yagiranye ibiganiro nkoramutima na Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping hamwe na Wang Yi ajeje imigenderanire y'Ubushinwa n'ayandi makungu. Blinken yasiguye ko ari ibiganiro byabaye ataguhishanya. Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping nawe nyene yashimye ibiganiro yagiranye na Blinken. Blinken yavuze ko yashikirije Ubushinwa impungenge y'icyo Amerika yita agasomborotso Ubushinwa bukorera Taiwan mu bisata bitandukanye. Blinken akibutsa ko Amerika idashigikiye ukwigenga kwa Taiwan ariko ko icyo yifuza ari ugutorera umuti ibibazo biri hagati ya Taiwan n'Ubushinwa biciye mu mwumvikano n'amahoro. Umushikirangaji ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Antony Blinken yashikirije kandi abategetsi b'Ubushinwa impungenge za Amerika ku ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu kwa nyagihugu mu ntara yigenga yitwa Xinjiang iri mu buraruko bushira uburengero bw'Ubushinwa ahagwiriye ubwoko bw'inkewa z'abanyagihugu muri Tibet na Hong Kong. Yagarutse no ku banyagihugu ba Amerika yemeza ko Ubushinwa bupfungiye ubusa.
Kuri uyu wa mbere Uburusiya bwatangaje yatangaje ko buzakomeza kugirana ibiganiro n'abategetsi bo muri Afrika mu rwego rwo gushakira ubuhuza ku kibazo cy'intambara mu Rwanda na Ukraine by'umwihariko bazabonana mu kwezi gutaha mu nama izahuza Afrika n'u Burusiya. Geoffrey Mutagoma.
Ibyo atangajwe n'Uburusiya uyu munsi bije bikurikira inama yahuje Perezida Vladimir Putin w'icyo gihugu n'abahagarariye ibihugu birindwi bya Afrika mu mpera z'icyumweru yabereye i St. Petersburg mu Burusiya. Perezida Vladimir Putin yabahaye urutonde rw'impamvu ibyo basabaga bishingiye ku makuru we yemeza ko atari yo, bityo abaciye intege gahunda yabo n'ubundi yari isanzwe yaramaganywe na Ukraine. Gusa umuvugizi wa Perezidansi y'Uburusiya Dmitri Peskov yatangaje ko ibiganiro hagati yabo bizakomeza, cyane ko bashobora gusuzumwa uburyo bimwe mu bitekerezo batanze byashyirwe mu bikorwa. Ntiyatangaje ibyo bitekerezo ibyo ari byo, ariko yavuze ko muri rusange ibiganiro n'Abanyafurika bizakomeza. Umuvugizi wa Perezidansi y'Uburusiya Dmitri Peskov yavuze ko hari ingingo zimwe zikubiye mu bitekerezo rusange byaganiriweho zishobora gushyirwa mu bikorwa nk'uko Perezida Vladimir Putin yabitangaje. Ati aka kazi kazakomeza. Hari n'inama izahuza Afurika n'u Burusiya i St. Petersburg mu Burusiya mu kwezi gutaha.
Murakoze Oriane Tangishaka Diane nini na hazwe na Geoffrey Mutagoma mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA wa radio yacu
Iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Umunsi mpuzamahanga wahariwe impunzi mu Rwanda, ibiro byo kwizihiza byabereye mu mujyi wa Kigali ahahoze ishuri Mbiligi Ecole Belge. Indangagaciro y'uyu munsi ikizere cy'ejo hazaza. Kure yimuhira ku murongo wa telefoni ndi kumwe na Desire Hatungimana. Desire Hatungimana, wiriweho. None ibyo birori byo guhimbaza umunsi mpuzamahanga wahariwe impunzi aho ngaho i Kigali mu Rwanda bigeze he?
Byatanguye saa yine zuzuye neza ahahoze ishuri y'Ababiligi Ecole Belge, ibirori byitabiriwe n'abadirigi batandukanye harimo umushikiranganji ajejwe mu byo ajejwe harimo impunzi, harimo userukira Sterenga mu gihugu cy'u Rwanda. Ibirori rero byitabwe n'impunzi, impunzi ziba mu Rwanda ni ukuvuga Abarundi, Abanyekongo n'abandi bava mu bindi bihugu bitandukanye nka za Eritrea, za Somalia n'abandi. Izo mpunzi rero muri kano kanya turiko turavuga na Veniste, hari bamwe bamwe bagize icyo bashika ko batanze ubuhamya bwabo, baravuga ukuntu basize mu Rwanda, baravuga ukuntu babayeho uno munsi. Bamwe bakavuga ko baje ari abantu bato, ari abanyeshuri bahita mu mashuri mato mato, none uno munsi bamaze kuronka amadiplome y'ubudogiteri. Abandi baje bagira amasiporo, barashika no mu nkino za Jeux Olympique mu Buyapani zahuza abagendana ubumuga nk'umuntu wajya kwa mukambi y'amahamba. Abandi barasigura ku buzima bwabo ko bwagira bagenda, benshi mbere bakavuga yuko ngaha mu Rwanda bahashyize bakishakamo ibisubizo, kuko impunzi zaje zikomeye, impunzi zahunze igihugu cyazo, benshi barize, abandi bafite ibyo basanzwe bakora. Bakavuga rero yuko uno munsi uhariwe impunzi ari umunsi wo kugaragaza yuko izo mpunzi zaje kurera amaboko mu gihugu cy'u Rwanda. Bamwe mu bo twaganiriye bafatiye ku kivugo cy'uno munsi ejo heza kure y'imuhira, icyizere cy'ejo heza kure y'imuhira bavuge yuko gihari koko. Abandi bamwe twaganiriye
urebye aho umuntu yavuye n'aho ageze ziratandukanye. Niba umwana w'impunzi yabasha kwiga ishuri ribanza akiga ayisumbuye agakurikizaho na kaminuza, icyizere kiracyahari. Nubwo tutavuga ngo ni kinini cyane, ariko hari aho impunzi ziri kuva, hari n'aho ziri kugana.
Icyizere kirahari kuri twebwe nk'impunzi ziri hirya no hino ku isi, kuko imbere y'uko duhunga benshi ntitwari ibimuga, twari dukomeye, bisigura yuko uno munsi aho turi tugerageza gukora kugira ngo kumbure umuntu ashobore kwibeshaho, umuntu ashobore kwigira, kuko burya umugabo iyo atigize arapfa. Ni ukuvuga yuko koko rero twe turafite icyizere urabye imirimo dukora urabona ko jende mutambura inere iyi ah dukora itubeshejeho iyi ah dukora ituma dushobora kubaho ego simuvuga ko tweze tumaze gushika kuri iyo ntambwe ariko imbere ni heza
urabye twebwe imunza araho tuva naho tugera kuko tubasha gukora imirimo y'amaboko tukiteza imbere si ngombwa ngo dutegereze abantu turabasha kwikorera tugakora ibintu byo mu Rwanda kandi dufite umutekano
giye ku Rwanda rwanje novuga ko icyo kizere gihari kuko nta munzi mara mu mahanga igiye kirekire nubwo yoguma mu mahanga igiye kirekire iguma yibuka iwabo igiye kigeze cy'umuntu arataha kandi kuba uyu munsi ari byo tubamwo nk'imano zitandukanye ni ibintu biduha icyizere ko ejo cyanye ejo bundi tuzotaye iwacu
Hatungimana aho ngaho mu Rwanda hari impunzi nk'uko bavugaga ziri mu nkambi y'amahama ariko hari niziba aho ngaho I Kigali izo mpunzi zibaho gute
Felice impunzi zibayeho uburyo butandukanye kuko hari abashyitsi nka mu Rwanda bariga bamaze kwiga baratsinda amashuri yabo bamwe bararonka ubuzi mu mashuri hamwe yigenga abandi ugasanga bakora ubuzi bubayabaye nta kazi basuzugura arabize mbwa usanga uno munsi badandaza itomati badandaza ibyamwa mu isoko arabize abandi usanga bakora ubuzi bw'ugendesha amamoto nga mu gisagara cya Kigali bafite amadiplome washaka ya kaminuza hari abandi usanga bakora mu mubare bajya baserva mu mubare abandi bakora muri za restora abandi b'abashoferi bakora ubuzi butandukanye cyane hari n'abandi benshi cyane dusanga mu gisata cyo kubigisha na cyane cyane mu mashuri y'abigenga ni ukuvuga ko impunzi rero ngaha mu gisagara cya Kigali zirabayeho ziribeshejeho ni ubuzima butabworoshe ariko umwe wese yiruka mu byo ahambije kandi igihugu cy'u Rwanda kikaba kibafasha kubemerera yuko umuntu arosa akazi agakora ata ngorane bahuye atagakora hanyuma akabarishaho umuryango wiwe benshi rero baramaze kwiyakira baramaze kubona yuko igihugu cy'u Rwanda kimaze kuba igihugu gira kabiri bagakora atangorane nyinshi hari ugasanga mbere bafise ubuzima hari abafise ubuzima hari n'abakubwira bati uno munsi ndi impunzi ariko hari nabo nasanze mu gihugu tukabatunganya ingene tubayeho hari nabo nasanze mu gihugu bamfasha mbere no gushika kure ugasanga izo mpunzi zihabwa akazi n'abanyarwanda akaba ari byo mbere n'ubushikiranganji buje impunzi bwama buri kuravuga ati abantu bashaka n'ibisubizo abafise hanyuma bagirira akamaro igihugu cyabakiriye
Desire Hatungimana Kigali mu Rwanda ndagushimiye kandi nkwifurije umunsi mwiza.
Urakoze Venice ndagushimiye.
Bamwe mu Barundi bahungiye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baravuga ko bahangayikishijwe n'uburyo batarangiza amashuri ibyo bigatuma batabona imirimo kimwe n'abandi baturage b'abakongomani Uvira Vedasengabo.
Ugeze muri zimwe mu nkambi y'impunzi z'abarundi ziri muri territoire za Fizi na Uvira usanga ari umubare munini w'abanyeshuri barangije amashuri yisumbuye ndetse n'abarirwa ku ntoki barangije za kaminuza gusa iyo uganiriye nabo bagutura ibibazo by'uko barangiza amashuri ariko ntibabone imirimo kimwe n'abandi baturage b'abakongomani biganye Nduwimana Aimable amaze imyaka ibiri arangije kaminuza mu ishami ry'ikiganga ubu akora imirimo yo guhingira abaturage b'abakongomani kugira ngo abone amafaranga yo gufungura avuga yuko ari ingorabahizi kuri bo kubona imirimo muri Kongo ari impunzi
usabye akazi uri umurundi bagusaba nationalite sasa iyo nationalite rero kugira ubuyironke nta burenganzira ubu yifitiye ko kuko nta karte ya Kongo ubufise kuva ndangiza kaminuza ntunzwe no kurimira abandi niko kazi mbayeho nkora mu buzima
ubugenza gute
mbo ndagenda nyene hari hahantu twita ngo ni kuri Medevre duhagarara urahagarara nyene ufise isuka yawe yakugomwa nyene umukongomani yagushima akagutora akakujyana mu murima ukirigura murimira akaguhereza bitanu
Celeste Nduwimana umaze imyaka 8 mu nkambi ya Lusenda yize amashuri yisumbuye na kaminuza yishurira ahangayikishijwe n'uburyo biga ariko ntibahabwa imirimo kandi hari
ku myaka 4 nize ubwa mbere kuko byarangoye kabisa ndagerageza uko nshoboye kose ngurana ngerageza nshibiraka kugira ngo nige Imana iramfashe ndaheza imyaka 3 ariko icyantangaje n'icyambabaje kugeza n'ubu narahejeje ubu nta kazi ngira ndishaye uko nyene niyo hageze udukogwa two tuvaxe kampanye ya mavaxe ndagerageza kurondeza ariko sinigira ndonka hano mu ikambi ubisanzwe twebwe badufata nk'umengo ntacyo tumaze kuko turi impunzi mengo ntitwize ntacyo tuzi ntacyo dushoboye nishaye uko nyine nta kazi mfise
kubera uku kubura imirimo kw'izi impunzi iyo zirangije amashuri yisumbuye hari zo usanga zikora ikimotari izindi nazo zikora mu tubari izindi nazo zigasiye imisenyi ndetse izindi nazo zigakora mu bucuruzi Nzoyihaya Benjabe ni impuzi yo mu ngambi ya Lusenda afite imyaka 31 yarangije amashuri yisumbuye abara amafaranga yo gukomeza kaminuza
ego twe turasaba amakungu cyangwa amashyirahamwe asanzwe afashe impunzi ko boraba icyo bokora kugira ama vision cyangwa se impano abana b'abarundi bari mu nkambi ya Rusenda bafise ntizipfire ngaha nyine kugira ejo baze bavemo abantu bafise aho bigejeje twe twifuza ko natwe bogira umugambi wo kudufasha kugira tubandanye amashuri ya kaminuza bakatironderera n'uguzi kuko ngaho urabona uraheza ugacuja kwicara abandi batoya bakaguma barabira ngaho gusa
kubwa Iranzi Olivier umuyobozi serukira imvunza abarundi mu nkambi ya Rusenda avuga yuko usibye kubura akazi abanyeshuri mu mashuri yisumbuye na kaminuza batagira abo bishura amafaranga yo kwiga
bashyira ngo muri Kongo nta buryo ifishi bwo gushaka kwigisha abanyeshuri kuza kaminuza uretse gusa ko bashaka kuronka bourse z'amandi mashyirahamwe mva makungu tuvuga neza yuko asiri maze kwiyongera ko idafite amara kwiga abanyeshuri muri kaminuza byaragaragaye n'amashuri muri secondaire byaragoranye bahera muri primaire
Didier Numbi wa Numbi userukira komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu ngambi ya Lusenda yabwiye ijwi rya Amerika yuko amategeko ya Kongo yemerera impunzi gukora imirimo iyo ariyo yose usibye yo kwinjira muri politike ndetse no gukora muri za services z'umutekano uyu muyobozi akomeza kuvuga ko hari impunzi zikora mu nzego zitandukanye z'uburezi ubuvuzi ndetse n'ubwubatsi ndetse no gutwara abantu n'ibintu muri Kongo twavugishije hasere ntibyadukundira gusa mu biganiro igende iheze impunzi ivuga yuko impamvu itishura abanyeshuri mu mashuri yisumbuye na kaminuza ariko ifite amikoro make y'amafaranga Avera Sengabo ijwi rya Amerika Uvira
Mukomeje kumva radio y'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda impunzi ziri mu nkambi ya Nyankanda muri commune Butezi yo mu ntara ya Rwigi ziravuga ko umunsi mpuzamahanga w'impunzi usanzwe ifite ibibazo byo kutabona ibiribwa bihagije barasaba kubona aho bahinga
twe tubayeho binyine gucya nyine bigoye nyine bwo mu nkambi nuko niko tubayeho ubu two turapokera kilo kimwe cy'amanjegeri tugapokera ibiro bitatu z'ibigori ubu indwi zibiri zira heze ubuturabirangije ubu tugiye kwinjira nyine mu nzara gusa ni nzara gusa niyo tutwinjiyemo ibaha biduhayemo n'ibyukwezi ariko ndabimaze indwi zibiri biraheze
kubera ngo umuntu abakeneye nyine yuko akora ariko gasasa ubushobozi ubwo buza bubura umutakifuza yuko yogera kuri ikintu ariko gasasa ifaranga zokwigezaho ukazibura urumva tubonye nyine ko mutahe twodanza cyane ikinyego yo guciza cy'amahoro kubera ngo tibwo guhagarika kubera nkuko nyine ni mu gihe turimo kino gihe udashakiye abana washakire ibintu nyine hari gihe abana ingwara nyinshano zobafata kubera inzara urumva ibyo ngibyo ni ibintu kabisa nyine mwotugirira kugira ngo bibashe nyine kwibagirana kubera nkuko ingwara nyinshi zozano hano abantu benshi barahuriye kandi abantu benshi babaye ahantu hazahaguka n'ingwara nyinshi
kwa korora nyine ugasanga nyine barefije nyine ugasanga natwe dutejeje imbere kubu nyine ntanjya dufite ubu nyine ntanjya kabisa abana ko baraduhererana n'inzara bira nyine ngo natwe nizo ngo kuko baziduhaye nyine ucuyigurisha ukaguramo ibyo kujya by'abana
ko gihe nazaga ngurisha amafaranga ngakorana n'imikade abana biwanje imuhira ndamwana yagendaga ku ishuri atanyoye cyane igihe nageze hano mbona baduha umuceri kigihe hari umuceri ndavuga ati se uyu muceri niwo nzozamba abana icyayi ibi ni bishoboka hama kuko naje ndamahera mfise amahera yose barayanyasa natangiye kubaka kuko no bikubaka ndabizi natangiye kubaka mfise n'igisebe umugore wanje yazaga ambaza ati wagiye cyo yangiye kwicaririya abacu bariko barakora rega nazaga nyirirwa nubaka naronse ibihumbi mirongo irindwi hama nagiye kwa muramu wanje ndamugurana amahera nshikana ibihumbi ijana na mirongo ibiri ndatangira kurondera aya masahani y'imikate kuko nibyo nari menyereye ni muhira mbibayemo imyaka myinshi ndabikora nari mfise ifuru nkeyi nagiye ku Iruyigi naguraga kunguru ndaza kubaka ifuru iraho nyine urayibona ndatangira gukora nagize amezi cyenda nkora ntibahati zashubiye kugaruka
ego kwiga umwuga ni ibintu byiza kandi biratomoye cyane ariko umwuga nawo kwize ngaha mu nkambi urazi abarefije n'amahera bafise icyo novuga wizo muga bisaba ko wamaze kuwiga ukagenda kuwukorera mu mihana hariko na burenganzira dufise bwo kuva mu ngambi tugende mu mihana tugire byo dushaka byose iri kuko batanga iyo biye de sorti bayiguhaye ni imisi itatu imisi indwi bikasha biherera ngaho cyo tusaba batwigishije myuga hama bakati uburenganzira bwo kugenda mu gihugu cyose tugende turuko turarondera ubuzima nko kwa barundi nabo baburondera cyo bakintu cyiza ego
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi rw'ikinyarwanda mu nkambi zanduta na Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania uyu munsi ubaye mu gihe abazituye mu bugarijwe n'ibibazo binyuranye bavuganye na James Jovine
Munsi mukuru w'impunzi ubwegeje dufite ingorane zitandukanye hano mu nkambi yacu kuko ibibazo dufite ni byinshi turashobora kugenda kwivuza ugasanga turabuze imiti umuntu adafite ayo mahera yo kujya kuyigura ugasanga aragize ikibazo agwariye muhira no gufarapfuye cyangwa ugasanga n'ufite ingwara ishobora kugenda kuvurirwa hanze y'inkambi ugasanga arabuze ukuntu agenda bivanye n'ukuntu batamurekura cyangwa ngo bamwandikire urukaratasi rumwemerera gusohoka inkambi yo kugenda kuvurirwa hanze y'inkambi ugasanga benshi baciye bapfa
ubuzima bw'impunzi tuko turaba bwishi bumwe bwifashe nabi kuko tuko turaba nk'ubu uye ubuzima bw'impunzi dufise inzu zito zito cyane kandi tumaze kuba dufite inzu badusohoye baduhaye zirimo izimba bibiri ibyo byimba bibiri aho kurondera ntahariho ntabiko ntidufise rero bimaze kumera uko uburyo mushi usanga atagishasha usanga ari ingorane nyene kabisa turiko turasaba kujyanye n'umubijyanye n'umunsi mukuru w'impunzi ko botwongereza amazu kabisa amazu ni makeya inzu ni zito zito cyane
n'uwo munsi mukuru abantu benshi ni ukuvuga benshi mbere Bisi gusaba abeshi bare bawuzi mugaharimo nabata umenya kubera ku bintu nyene usanga umengo biragoye ku cyerekanye ni njya hanini mbere kuno ndayubona kandi no kuba umunsi mukuru wabaye nibyo mugabo umva natwe ntibyatunezereye neza kumva umunsi mukuru wabaye mugabo ntihagire n'akantu tuvuga ati zituraroza ujye umunsi mukuru uri kumwe n'abantu n'isabo n'agafashanyo kabonetse akaduhera hamwe nyine nk'impunzi nkuvuga rero uwo munsi mukuru nawo ntiwatunezereye neza kuba twakora turi muhira ntafanye twa karose nta umva ntibyatunezereye neza
ngorane umuntu duhura nazo ni nyinshi cyane egome kuko usanga ubuzima budabandanya bugenda imbere neza kuko usanga umuntu nyene ari impunzi ntagira isanzure umuntu kugira ngo ashobore kwiteza imbere nkatwibwa impunzi impunzi ibibazo duhura nabyo ni kutagira umwidegembyo wo kugenda kurondera utwo dusanzwe tugira gute dusanzwe dukeneye na cyane cyane mu iterambere ry'abana bacu cyangwa iterambere ry'imiryango nyine ugasanga nyine turi ahantu tubaho nyine twugarijwe turahura n'icyo kintu ego hamwe nubwo dufashwa cyane mu bintu nk'ifungurwa ariko hariho amagara y'umuntu nayo nyine kandi usanga tubangamiwe cyane gome nk'umunsi mukuru w'impunzi cyo nasaba nk'impunzi zigenzanje nyine nasaba yuko twushobora kwiyumvamwo amahoro muri twebwe ubumwe n'umunezero n'urukundo bikaba hagati muri twebwe kugira ngo dushobore kugiranira amahoro tukiri inyuma y'igihugu maze twinjiye mu gihugu bishobore gucimbataza amahoro twabayemo inyuma y'igihugu tuyinjize mu gihugu cyacu twibarutse
abadepite babiri n'abasenateri babiri bo muri Congress ya Amerika basabye President Joe Biden gufatira ibihano Afrika y'Epfo kubyo babona ko ihigikiye intambara uburusiya bwashoye kuri Ukraine Fidel Nyongabo
abo bashinga amateka babiri n'abakenguza amateka babiri ni senateur w'umudemokrate Chris Coons senateur w'umurepublikani Jim Risch bombi bari mu mugwi w'inama nkenguza amateka ujejwe imigenderanire Gregory Meeks na Michael McCall w'umurepublikani bombi bari mu umugwi w'inama nshinga mateka ujejwe imigenderanire mwikiye tabandikiye umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za Amerika Anthony Blinken abashinga mateka n'abakenguza mateka basavye ko inama ikomeye yerekeye ubudandaji iyobowe na Amerika itekanijwe kubera muri Afrika yepfo yo kwimirirwa handi kubera ico gihugu kiriko gitera gikomeza kurushiriza imigenderanire yacu no Burusiya mu bya gisirikare bitegekanijwe ko iyo nama yerekeye itegeko ryoroheza ubudandaji hagati ya Amerika n'umugabane wa Afrika yitwa African Growth and Opportunity Act mfunyapunyo AGOA ibera mu gisagara cya Johannesburg mu kwezi kw'11 k'uyu mwaka umugambi wa AGOA worohereza ibihugu 25 byo muri Afrika gushorera ibidandazwa bitari bike byavyo ku masoko yo muri Amerika atamatagisi bitanze ibidandazwa Afrika yepfo yoshoreye muri Amerika hisunzwe umugambi wa AGOA vyashitse ku giciro cyo muri yaridi w'amadolari mu mezi atatu ya mbere y'umwaka w'2023 Afrika yepfo izubwa kabiri mu bihugu bikuri inyungu nini cyane kurusha ibindi mu mugambi wa AGOA inyuma ya Nigeria. Chris Hutting, umuhinga wo mu kigo Center for Risk Analysis yatangaje ko akamo katewe n'abanyepolitike muri Amerika gafise isiguro mu ntaravye ubugene umugambi uri ku butegetsi muri Afrika yepfo ANC wigenza kuva Urusi yabuteye Ukraine mu kwezi kwa kabiri mu mwaka urangiye w'2022.
I think the US would be more comfortable if South Africa practiced active non-alignment. So for example,
Hutting agira ati nibaza ko ataco vyotwaye Amerika yaba Afrika yepfo yashira mu bikogwa inyifato yayo yo kutagira uruhande ihengamira ko mu ngwano muri Ukraine yaba ico gihugu kitakorera hamwe imyimenyerezo ya gisirikare n'Uburusiya yaba kiyamiriza ibitero Uburusiya uriko gukora muri Ukraine mu ngingo zifatwa mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU niyaba hatari ivyagirizo vy'uko Afrika yepfo yoba yarahaye ibigwanisho Uburusiya. Hisunzwe makuru y'iperereza muri Amerika ubwato bw'Uburusiya bwarapakiwemwo ibigwanisho ku kivuko mu gisagara cya Cape Town mu kwezi kw'12 mu mwaka urangiye w'2022. Leta ya Afrika yepfo irahakana ko yahaye ibigwanisho Uburusiya ivuga ko yatanguje itohoza ryigenga kuri izo zagirizo. Abashinga amateka n'abakenguza amateka bo muri Kongere ya Amerika bandikiye iketi umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken basaba ko Afrika yepfo kivanwa mu mugambi wa AGOA kubera ibyo bavuga ko ikora ibikorwa bigeramira umutekano wa Amerika n'inyungu zifatiye ku migambi yayo mu makungu. Tabi Leoka, umuhinga mu by'ubutunzi yatangaje ko kuvana Afrika yepfo mu mugambi wa AGOA byatuma ico gihugu kigira ibibazo bikomeye cyane mu by'ubutunzi.
Dollars worth of exports to the US alone, and that is almost 22%.
Leoka avuga ati dushorera muri Amerika ibidandazwa by'agaciro kagera ku miliyari 60 y'amadolari hafi y'ibice 22% by'ibidandazwa byose dushorera hanze ku mwaka kubera umugambi wa AGOA haraboneka ubuzi bwinshi abantu imiliyoni n'imiliyoni bararonka akazi bivatiye ku migenderanire dufitaniye na Amerika bifatiye ku mugambi wa AGOA ntidushobora gutakaza umugambi wa AGOA turiko dukora ibishoboka byose muri iyo nzira. Mwitangazo Vincent Magwenya umuvugizi wa Perezida wa Afrika yepfo Cyril Ramaphosa yatangaje ko ibihano izo arizo byose leta ya Perezida Biden yofatira igihugu ciwe yo bitwarize hejuru kandi bifatiye ku rukurukuru no kutubaha ubwigenge bw'igihugu ciwe. Yamara ivyatangajwe na Magwenya vyakurikiwe n'ivyatangajwe mu buryo bwitondewe na Clayson Monyela umuvugizi kubijanye n'imigenderanire mpuzamakungu.
This letter by the four US Congress members.
Monyela yavuze ati ikete yanditswe n'abashinga amateka n'abakenguza amateka ba Kongre ya Amerika twararibonye yamara birakenewe cyane gushimikira ko vy'uko ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Amerika n'ibiro vya Perezida wa Amerika atangiye ngo vyafashe muri iki gihe yo kwimurira ahandi inama ku mugambi wa AGOA itegekanijwe kubera muri Afrika yepfo. Intumwa zidasanzwe za Afrika yepfo ziherutse kugendera Amerika kugira zisigurira abajejwe gufata ingingo ku nyifato y'ico gihugu yo kutagira uruhande ihengamiye ko mu ntambara hagati y'Uburusiya na Ukraine. Umugambi uri ku butegetsi muri Afrika yepfo ANC ufitanye imigenderanire y'igihe kirekire n'Uburusiya mu gihe cy'imishyamirano hagati y'icyahoze ari ubumwe bw'abasoviyete n'ibihugu byo mu burengero bw'isi bwashyigikiye umugwi wagwanya intwaro karyamisha miryango yo muri Afrika yepfo. Bamwe mu bitegereza ibintu bavuga ko guhana Afrika yepfo bishobora gutuma icyo gihugu gitera kivavanura kurushiriza n'ibihugu byo mu burengero bw'isi kigatera kiyegereza kurushiriza Uburusiya n'Ubushinwa.
Urakoze Fidel niyo ngabo hano dusoreje aya makuru mu kiganiro iwanyu mu ntara bashimiye kuba mu dutega amatwi nk'uko mubikora buri munsi. Dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi inshuti mbi ikwica mwicaranye mugire umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.